mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ngiye kubagezaho amakuru muri iki gitondo. Mbahaye ikaze. Mu Burundi abantu barenga 500 ntibafite aho baba n'ikibatunga kubera ibibazo byatewe n'imyuzure yavuye ku mvura nyinshi muri icyo gihugu.
Twagize ingorane zibihomoka byaduhomokeye amazu amarero n'imirima iragenda, duca tuburaho tuja twace tuza ngaha badushyira ku mashuri tuba twakambitseho turaguwe twahangayitse mu bibondo.
Uwo ni umwe mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe n'ubutegetsi ku nyubako z'ishuri. Inkuru irambuye kimwe n'andi makuru tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu biyaga bigari bya Afurika, ariko reka mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana abanza atubwire avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey Alini. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko Amerika itazova muri Iraq kiretse icyo gihugu gitanze ikiguzi cy'ikambi ikoreshwa n'indege Amerika yubatse muri icyo gihugu. Trump yabishikirije inyuma yaho inama nshingamateka ya Iraq yemereje ingingo ejo ku munsi w'Imana yo kwirukana abasirikare 5,502 ba Amerika bari muri Iraq. Inama nshingamateka ya Iraq yasabye abasirikare ba Amerika gutaha mu kugaragaza ko bate kubiri n'igitero cya drone cyahitanye General Qasem Soleimani, yari umutegetsi akomeye mu gisirikare cya Irani yiciwe muri icyo gihugu cya Iraq. Umushikiranganji wa Amerika we ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yashikirije ko ata banyagihugu ba Iraq bazosaba ko Amerika itahukana abasirikare bayo. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Morgan Ortagus asaba Iraq kwisubira ko kuri iyo ingingo. Muri kurikirane rwaye makuru nyene, Trump aragabisha Irani ko mu gihe icyo gihugu cyohirahira kikihora ku mugenerali wayo yishwe na Amerika mu ndwi iheze, atankeka Amerika izotera ibibanza ndangakaranga vya Irani. Ntiyatomoye ivyo bibanza ivyo ari vyo, ariko abahinga mu vy'amategeko bavuga ko gutera ibibanza nk'ivyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu. Perezida Trump yashikirije kandi ejo ku munsi w'Imana ko ashobora gushyira ahabona amakuru y'iperereza yakoreye ko mu gusigura icyatumye yica uwo mujenerale Soleimani. Abashingamateka ba Republikani batari bake barashyigikiye iyicwa rya Soleimani, mu gihe abademokrate nabo bemeza ko Soleimani yari umwicanyi karuhariwe. Ariko ngo kumwica byongereje ubwoba ko Amerika na Irani bashobora gutana mu mitwe. Kuri iyo nkuru nyene, leta ya Irani yashikirije ko itazokongera kwigerera ku rugero rw'ubumara bwa uranium ihingura, ubutumwa busigura ko ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu ya nikleyere yo mu 2015. Ingingo ifashwe na Irani nko kwihora ku rupfu rwa General Soleimani haraheze iminsi ibiri yiciwe i Baghdad na Amerika, ariko iyo tangazo ntirigaragaza ko Irani igiye guhingura ikirwanisho cya nikleyere. Irani yavuze kandi ko izobandanya ikorana n'ikigo mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho Ruhonyanganda.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, intagondwa za Al-Shabaab zarishe abanyamerika batatu jo ku munsi w'Imana inyuma yo gutera ikambi ya gisirikare mu ntara ya Lamu muri Kenya ikoreshwa n'igisirikare cya Amerika hamwe n'icya Kenya ku rubibe na Somalia. Abo barwanyi bateye ikambi yitwa Manda Bay basambura indege za Amerika zitari nke hamwe n'imodokari imbere yo gusubizwa inyuma n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'aba Kenya. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM gishikiza ko batakaje umusirikare umwe hamwe n'abakozi babiri bakorera icyo gisirikare cya Amerika. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabaab warigambye ko ari wo wagavye icyo gitero. Naye inama nshingamateka inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni icyo cy'umutekano umutekano kwisi irakorana kuri wa mbere mu mwiherero ku kibazo cha Libya ni mu gihe Turukiya yatanguye kurungika inteko zayo muri ico gihugu byashikirijwe n'abadiplomate ba ONU ejo ku munsi w'Imana. Turukiya ivuga ko igiye gushigikira leta ya Libya y'Tripoli yemewe na ONU. Ibi biganiro byo kuri wa mbere byasabwe n'Uburusiya kazobara kajyo ka mbere ako inama ako kanama kawo ni kajeje umutekano kazuba kagize mu kwiheza ibibazo by'umutekano muri Libya no muzo w'inteko za Turukiya.
Washington ijwi rya Amerika.
Abashinga amateka begamiye leta ya Venezuela bariganziye ibikorwa by'inama ishinga amateka isanzwe yiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'Imana ni mu gihe bariko barondera gutora umukuru w'inama ishinga amateka mushasha azoshigikira Perezida Nicolas Maduro ari ku butegetsi. Abajeje umutekano barabujije Juan Guaido asanzwe yirongoye kwinjira mu ngoro y'abashinga amateka. Guaido yari yiteze gusubira gutorerwa kurongora iyo nama ishinga amateka mu kindi kiringo cy'umwaka na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagize igiti ari bagize igitigiri kinini muri iyo nama ishinga amateka ya Venezuela. Ntibiramenyekana ko abashinga amateka bashikiye Nicolas Maduro bashoboye gutora ariko uruhagarara rwarabandanije gushika ubu. Amakuru kuri izo mbururane tuzozimenya mu biganiro byacu biri imbere.
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Imvura nyinshi ikomeje kugaragara mu bice binyuranye bya Afurika y'Uburasirazuba igatera ibibazo bishingiye ku myuzure cyangwa itenguka ry'ubutaka. Mu Burundi abantu barenga 500 bo mu ntara ya Cibitoke basenyewe inzu n'iyo myuzure ndetse itemba n'imyaka yo mu mirima yabo. Bahangayikishijwe no kutagira aho baba nuko tubibwirwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kanez.
Abatanye ingo zabo bose bahungiye ku mashure. Aho muri zone Masango bari ku ishure nshingiro rya Kibati mu gihe aho muri zone Ndora bakiriwe ku ishure nshingiro rya Myave. Abavuga ko atacepo cya ruguru bagifite muri kino gihe.
Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu amareyo n'imirima iragenda duca tuburaho tuja twashe tuza ngaha badusha ku mashuri tubatwakambitseho. Izindi ngorane zatuzanye aha sineza hatuzanye turaguwe twahangayitse mu bibondo.
Jewe inzu yarahomotse n'ibihomoka byaradutwaye twaciye tuza gucumbika ku mashuri. Turazi ubuzima bw'umuntu zebwo ku mashuri urumva ni nka mu buhungiro ntacyo turya ntacyo twimari.
None ubu turi ngaha kuko turabura icyo turya imirima yose yaratwawe nta kintu dufise.
Igihomoka kimwe cyaraje gihera imbere y'umuryango kirashishima kijebe ujya ikindi gihomoka gica gihera haruguru gica gihita kigwa ku nzu. None jewe ubwo babusha buramfata jewe n'abana tucama turapfamo.
Ubwo bwo basi bwo bwonyine bafise mu gihe gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure buca gitangura bafite impungenge z'uko buraho bakiri ku musaya bitewe n'uko batindara mu masomero.
Ubwo baturabufise ni bwinshi urumva n'abanyeshuri bazotangira ataho tubona natwe tuzoca tuje. Gusaba leta yuko yotwegeraniriza nk'ahantu yobona yocidushira.
Bimeze nabi cyane. Kwanza ntijyambere jewe inzu yose yarabomotse. Icyo dusaba kubera tuzosubira muhira hose haratwawe. Gusaba leta yuko yodushirira ahantu ahantu bakaduha ntikigwati tukabamo nta kundi. Kandi dufise ubwoba bwoko amashuri abucatangura. None tuzosha tuva abandi tuzoja he. Aba rero mudusarushyira imbere murabe ko leta yotwaba akagwati kakanyavu twoja.
None icyo nosaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba nukuri twebwe turahangayitswe rwose.
Imyitwararika abajejwe intwaro barayumva. Tade Muhitira ni umukuru wa zone Masango.
Aha ababenegihugu bagiranije ngaha nukuba baragowe bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere. Si akarere gusa ariko tuvuga ko muri aka karere yabaye ndende muri iyi komine itwaza ibintu n'abantu. Abantu bamwe baratwawe abandi ibintu byabo biragenda ariko ubwo twaciye tugira kandi ubu tukimufise n'amazu yabo yaba abantu bari ngaha yabomaguritse bati yawe bikumusaye hageze kwa mungu wabuliyo bava niyo baja mbere twari twanabivuze muri conseil communautaire yaheruka kuvuga ati abantu bavuze bava niyo baja tuvuye muri yo conseil niho bacha bana iyo bava niyo baja bacha ku mashuri none cyaho twabashira twemera kubashira muri ya mashuri turasaba umuyobozi aratwemerera rero nako twabagira naho boza kwikwita mu warafite n'utuntu ya twari musinzu twaragiye umuntu abiragira cyane ubwoba kwa kwa lisiwe jate awe mejihugu wali nga ha kuungo ni milongine ni ntuki kushiku zihari tuwa abonyi ziraraha alikuwa riwa bandi wali hija duharu imijango ya avo ilashika majana tatuwa munaba na avo leta yorabicho yokora bangwe wagenda wa shika kubanu wa shicheko wala utuko wa ramiza katika sabako niwa visho voka hubo nekanghandi hanu kumbe hobi chigwati mbukuba chigwa chanye kawarai wali chendeseho imbele kwa suwa mizongo kukumizongo zana wagenda tawa hivi kumosai na huku ni wanda wikaragara
Eka nashakul nigaba umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Kibati ni kwa boni ibintu ahamagara inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kurandagata
narije amashuri kwambira buca atangira ko barara muri ayo mashure ndega bizogenda gute cyo ni kibazo na leta n'uca ndayibaza kugira ngo yishure kindi kintu nacyo cyacu cyishika dusanga dufise abana 368 harimo abakobwa n'abahungu basohokera mu tuzi twasugume tubi noneho n'utwo tubi twadusakaje amahuba twaraye tubomowe n'imvura ubasiga akazu kasugume kamwe mbega nshamba za leta mbega 368 abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasohokeramo ari kamwe n'ajya dufise abana babigeme baba bakuze ikindi nacyo twaraduhuye n'ingorane kandi imvura n'ukubera twabanze tugashimira tano muvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yohava igaburira abana hari umugambi mwiza abana barafungura ariko gusuba hari ngona twaraye duhuye nayo bivanye n'iyi mvura amazi yaracitse ubu mbega ko muri stoka ringa zasigaye narya abana bahise bafungura mbega bizogenda gute mbega abana bazoje badakaravye mbega babavye bazaba kubiteka bazo biteka gute bo duha amazi byihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane barabice bafashe kuko ni ingorane ashura ko hava abanduye n'ingwara n'amatwara cyare nabivuze ko yabomotse mbega bituma hehe kibazo nyene kuko dushatubaza mbega tuzofatureka abo bavyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze
imyuzo riturutse ku mvura y'isegenya imaze imisi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize Burundi mu kiringo cy'amezi abiri gusa abantu barenga 45 baramaze guhitanwa nayo abataramenyekana igitigiri nabo bari kurengero intara cy'ibitoke iri mu raruka bushye burengero niyo yabuze benshi muri komini imwe ya Mugina yonyene mu ntango zo kwa 12 umwaka uheze abantu 27 barapfuye abagera ku 9 nabo bari kurengero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka mu mpera z'icyumweru gishize wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu mwaka wose w'2019 Ligue Iteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi bakabarirwa irengero harimo n'abakorewe iyicarubozo ishinje inzego z'umutekano za leta kubigira mu ruhare ariko zo zikabihakana inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru
Ishyirahamwe ry'Igiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga igihumbi nabo bafungwa mu buryo Ansel Niko yagize atwara ry'Igiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka w'2019 ishyirahamwe ry'Igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 byatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko.
Nawe biruko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana atwara Foricone F avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu.
Twaje twiyamirize n'ingufu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi, amashyirahamwe atemewe n'amategeko. Turemeza ko agateka kazi na mukara turibyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. N'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza ni binyoma. Ni muri yange ndo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu atari ibibazo bihari. Aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo, amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo.
Rigiteka rimenyesha ko amashami nkayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwa kubutegetsi. Ashe niko yagize avuga ko bafite n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina y'abishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka ubu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cyane cyane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi.
Aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta, ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire. Uko turabona ko inguvu abastandere bashyiramo abatwara amasegiteri abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba. Ivyo rero biratuma rigiteka yumvira ko leta ibizi igituma uwo muntu yishwe, ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe.
Gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye Ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu.
Uvuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera ca ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga gukurikirana ivy'agatakazi na muntu barabivuga ko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi.
Rigiteka rihamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwikeye abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze. Tugasaba nuko imigambwe nayo nyene yaba umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanyi bajyana. Tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko ubufasha muri kino kiringo bari aba matora ariko arategura kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane. Tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyotuma basubiranamo.
Ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi. Gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Sentare mpuzamakungu mana bya CPI yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ivyo vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubw'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
tugeze rero mu mwanya wa makuru y'imikino igice cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Burundi ni cyahiriye ikipe ya Message Ngozi yari ku isonga nyuma yo gutsindwa na Lydia Ludic Sports for Africa igitego kimwe ku busa naho mu bakobwa umukino wa karate waba ugiye kurushaho gutezwa imbere mu Burundi Desire Hatungimana arakomeza
kuri no w'Imana niho hasozeye kwa mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa rya karate rihuza abana bari hagati y'imyaka 5 na 15 ihiganwa ryari genewe abigeme gusa iryo higanwa rikaba gitabiriwe n'abana 71 harimo 42 baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu na 29 bo mu gisagara cha Bujumbura umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe rya karate mu Burundi bahurumbira urwo rukino
iriganwa rero niganwa ryisa kwa niganwa ry'abana babigeme ico rigamije tuvuga tuti karate kazuza ka karate situyegwa bakunze n'urwaruka kubera rero twavuze tuti n'abakobwa turakeneye ko babo benshi muri mu sport na cyane cyane muri karate nkuko bisabwa yuko intumbero yoba yuko kuba 50% abahungu 50% abakobwa mugabo twacari kure yo ntambwe nico gituma twego turagaza kugira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana kugira ngo turabe ko twotara tugashikana ico gihabo kinini
Adija n'umwana umwe yitabiriye iryo higanwa amenyesha ko karate imbere ya byose ibigisha indero agasaba avyeyi kurungika abana babo muri ugo rukino
muri rukino biradufasha cyane turanonora imitsi tagira nyene ingufu twagira kuraje yo kubandanya baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza hariho ababifata ngo nukugwana nukwicana ariko nabwo ari kwicana na gato nukwigisha hama tukaronka ubumenyi
mu mupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru cyatangura mu rukino rwasozera umunsi wa mbere w'inkino z'igice cya kabiri Oman Ntakagero umenyereza mushasha wa Vitaro yatanguye atsindwa na Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku busa yamenyesheje ko yabuze amahirwe gusa
bibaza yuko ibibanza bine turacyavizeye kuko turaba gatandatu bibaza yuko asigaye match 12 kubananya dukora ama turabe ko muri zine nkuko babisabye tuba turimo gutsindwa rimwe se kuvuga ko byose babiheza kugera ku igori ryacu nibaza ko bagezeyo nka rimwe cyangwa kabiri mugabo bagize amahirwe kandi muri football nuko ugize amahirwe ugashika imbere y'igori ugatsinda maze ishobora guhera ronse ukazimo ugatsinda twese twaronse amahirwe menshi mugabo ntitwashoboye gutsinda
muzindi nkino musongati yatsinze Lelier ibitsindo birahira Message Ngozi yaheje igice cya mbere cyiganwa mu kibanza cya mbere ku gitsindo kimwe ku busa Ngozi City yari yarangije icyo gice iri mu kibanza cya nyuma yatanguye neza mu gutsinda Bumamuro ku bitsindo bitatu ku busa urukino nago rwari guhuza Olympic Star y'Muyinga na Interstar rwabaye kuko bamwe mu bakinnyi ba Interstar atabibaranga bari bitwaje licence de joueur mu gifaransa mu gihe Olympic Star yanse gukina yibaza ko iki tsinda kumpaga Yusufu Mosa arongoye igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavugiye kuri radio y'igihugu ko nyabona Olympic Star tegerezwa guhanwa kuko siyo yari igenewe gufata ingingo yo kudakina Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
amakuru y'imikino turakomereza mu Rwanda aho duha umwanya mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira maguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yarigeze ku munsi wa 16 ari nawo utangira icyiciro cy'imikino yo kwishyura ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine ikipe ya Kivu Sport yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri stade Amaramaka i Rusizi kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya APR FC yaguye miswi na AS Kigali zinganya ubusa ku busa Eric Nshimiyimana umutoza w'ikipe ya AS Kigali avuga ko nubwo yaje ashaka amanota atatu bikanga ngo ni nota rimwe ntacyo ritwaye
yenaga ko yari match kuri twebwe twaye shaka ya gutsinda tubona amanota atatu nibaza ko uritseze rwa plus de chance yo gukomeza mu mukino kakongera icyizere ariko ntabwo byakunze kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota atatu ariko nabyo ntabwo twabiye n'ikipe ntoya twabiye n'ikipe ifite icyizere cyane ni nkaho twari dufite amanota twese yangana nahize ko waza gukina umukino ufunguye cyane ariko ni nkaho twese twakinaga umukino umwe ndabyakiriye kuri ya nota rimwe ntakunze
uyu mutoza kandi yagize icyo avuga ku mikinire y'abasore babiri aherutse kugura muri Gasogi United aribo Jean Bosco Kaitaba na Felix Ndekwe
urugendo ko na Bosco n'abakinnyi beza kuko amasaha twakoze niko twese twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo nasubije amaso nyuma kuri jyewe na kocheri kinabonye ko ari abakinnyi ari bo muri faze ari bari abakinnyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinnye ku mukino wa mbere bakina na ateye kandi urebye ntabwo turakorana nabo cyane baje kiriya cyumweru gishize nubwo ni cyumweru kimwe gusa tumaranye nabo ariko nibaza ko ari abantu bazadufasha kandi nabo babonye ko ari abantu abakinnyi bakinisha ubwenge bari tekniko bari bombe badatakaza umupira n'importe comment nibaza ko bazadufasha cyane
imikino ine isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri Stade La Mike Kumena ikipe ya Marine FC yatsinze Gicumbi FC ibitego biri kuri kimwe ikipe ya Rayon Sport yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri Stade Kigali Nyamirambo kuri Stade Golgota Nyagatare ikipe ya Sunrise yanganyije na Police FC ibitego biri kuri bibiri muri mukino ikipe ya Musanze FC yatsinze AS Muhanga ibitego biri kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane Musanze kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 16 wa shampiyona ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38 Rayon Sport ni ya kabiri ifite amanota 38 ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC n'amanota 33 Mukura Victory Sport ni ya kane ifite 25 ya gatanu ni Kiyovu Sport n'amanota 23 Bugesera ikaza ya gatandatu nayo ifite 23 ikipe ya AS Muhanga ni ya karindwi ifite 23 nayo ku mwanya wa munani hari Etincelles FC n'amanota 21 ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite 20 Marine FC nayo ifite 20 ikaza ya 10 ku mwanya wa 11 hari Gasogi United n'amanota 19 AS Kigali ikaza ya 12 n'amanota 18 ya 13 ni Musanze FC n'amanota 15 ku mwanya wa 14 hakaba Espoir FC ifite amanota 12 ya 15 ni Gicumbi FC n'amanota 9 naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 8 n'umwenda w'itego 18 yari Claude Munyandinda I Kigali
Shuti mwese twabanye muri aya makuru tubashimiye ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi nshimire kandi na Fasil Gabehu wamfashije kwegeranya aya makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
tariki ya mbere kwa munani niko wampiye Akakinda kawe Kukubula Umganya muto Mwoku to Kondira Kurupu Yaki Tumu nesero Mase Sirane Uichi Fuzo chum Kuwa munda Najaka no